Andanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Ano numvise abantu cyatatu no nyene kwa mukiji cyabaga akora akabaha mahera naje atireka ngende ndabe ko noronka y'impunzu aje mbandanye ishure gusa n'inzara nyene birimwe.
Uno umwe mu bana bahungiye mu ikambi ya Nduta iri mu gihugu cha Tanzania avuga yuko impamvu basoka hanze bakaja kurondera ico rirenza ari hanini ubuzima butaborohiye babayemwo. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Hagataho ushobora kubusongwa n'ingwara ya gute urazi ngene ifata nuko woyirinda. Turabigaruka ko mu mpera za kino kiganiro. Kumaze ndabwire muri maki imbere kuja kwizo nkuru nciye ku masonga n'izindi ndabafitiye ntarinze ndababwira ko perezida wa Amerika Donald Trump ategekanya kugendera leta ya Carolina uno munsi kugira ngo yirabire ivyo nonyo n'igihuhusi kivanze n'imvura cataziriwe Florence hamwe naho ibikorwa vyo gutabara bigeze. Perezida Trump avuga ko ashima ukwitanga kw'abategetsi abasirikare hamwe n'abandi bariko barafasha igihuhusi Florence gushika ubu kimaze guhitana abantu bashika kuri 32 kigasiga ibisagara nka vyose vyo muri Carolina ya ruguru mu bishanga by'amazi. Abategetsi muri leta bose basaba abanyagihugu kutishimira akazuba kabonetse kuri no kabonetse jo kwa kabiri kugira ngo kuko ngo hari yindi myuzurira yitezwe muri nondwi. Umukuru wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI yatangaje ejo ko ashobora gutanguza amatohoza kubirukanye ku nguvu ibihumbi amajana vy'abayisilamu mu bwoko bw'abaroyinga muri Myanmar abahungiye muri Bangladesh. Fatou Bensouda havuga ko ayo matohoza yibanze ashobora kwibanda ku kwangaza abaroyinga kubima uburenganzira bahabwa n'amategeko ubwicanyi bw'abakorewe kubafata ku nguvu kubanyuruza hamwe no gusambura imitungo yabo. Serikare ca Myanmar cagirijwe kandi guhamagarira ibikorwa vy'ihonyabwoko ku nkehwa z'abaroyinga guturira imitumba babamwo. Abaroyinga barenga ibihumbi 700 ntibavugwa kuba barahungiye mu gihugu kibanyi ca Bangladesh kuva mu kwezi k'8 ku mwaka uheze. Umunyamabanga mukuru w'ishami mpuzamakungu ONU Antonio Guterres arashimishwa n'amasezerano yashitswe ko ku munsi wa mbere hagati y'abakuru b'ibihugu by'Uburusiya na Turukiya yo guca karere katarimo intambara mu ntara ya Idlib muri Siriya. Antonio havuga ko ivyo bizokinga ibikorwa bya gisirikare muri ako karere kandi bikingira ubuzima bw'abanyagihugu baharurwa miliyoni 3. Guterres asaba impande zose zirwana muri Siriya kumvikana mwishirwa mu ngiro ry'amasezerano no korohereza za abatanga imfashanyo gushika mu bice byose baciye mu mabarabara akomakomeye. Perezida w'Urusiya Vladimir Putin hamwe n'uwa Turukiya Recep Tayyip Erdogan bemeranije ku munsi wa mbere guca igice kingana n'ibirometero 15 gushika kuri 20 kitazorangwamwo intambara. Abanyagihugu mu ntara ya Idlib barenga umuriyoni bahungiye muri ako karere kaciwe. Turukiya imaze guha indari impunzi za Siriya zirenga imiliyoni 3 bahunga intambara ya Idlib. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ho turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metro 45 31 na 41 ku mugoroba muca muja kuri metro 19 na metro 22. Turi kandi no kuri wezi 3 akaburungu radio ya Tuvewa akaburungu.com Facebook ni Vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara, turabahaye ikaze.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijuje Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nungire ndabahikazi kiganiro cacu tugihere ku makuru avugwa mu Rwanda nyuma yo kurahira kw'abagize inama nshinga mateka y'ico gihugu ubukuru no mwanya turiko turavugana hari kwaba igikorwa co gutora komite ku mwanya wa perezida w'inteko hongeye gutorwa mu Kabalisa Donatila ukomoka mu ishaka rya FPL umwanya wa vice perezida nawe hatowe mu Kabagwiza Eda akomoka mu ishaka rya FPR ubu tukaba rero dutegereje utorerwa ku mwanya wa vice perezida wa kabiri turaza kubigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma. Igisirikare cha Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo FRDC kivuga ko cisha abarwanyi ba Mayima ya Kutumba batatu congera gifata abandi batatu mu ntambara baraye batanguye kuri abo barwanyi bari muri sector ya Rurenge ni territoire ya Fizi intara ya Kivu ya Majepfo. Inkuru irambuye n'ijisho ry'ijwi rya Amerika muri Kongo Vedaste Ngabo.
Amakuru dukesha ushinzwe gutangaza amakuru muri secteur opérationnel Sokora ya kabiri Sid Sid Lieutenant Jacques Kiyenge abwiye ko mu ntambara baraye batangije kubagwanyi ba Mayima ya Kutumba bari bamaze iminsi igera kuri ne bigaruye bimwe mu bice byinshi bya secteur ya Rurenge harimo Kirembwe na Gwiko bamaze kwicamo abagwanyi batatu babo Mayimayi ndetse bafata abandi batatu bari bateze ambushe muri lokalite ya Kipupu iri mu birometero 7 na Mahemba ugana isarama biro mu ntara ya Manyema. Ubwo yaganiraga n'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone Jacques Kiyenge ushinzwe itangazamakuru muri secteur opérationnel Sokora kabiri Sid Sid yavuze ko bakomeje gukurikirana abo bagwanyi babo Mayimayi ya Kutumba aho muri kino gitondo ingabo za FARDC zigaruriye lokalite ya Kipupu kandi zikomeje imigwano zerekeza Kirembwe. Yageze ati
Mayimayi deja tatu walikufa, wengine wako
na Mayimayi batatu bamaze gupfa abandi bari kugenda bafa ariko batumaze kubona ni batatu nabakomeretse ni benshi ukurikije ibyo baturage bari kutubwira ndetse twafashe batatu ku Rwanda rwa FARDC hakomeretse batatu hapfumwe. Umuyobozi wa societe civile muri territoire ya Fizi Maître Tamwe de Gracias atangaza yuko abaturage benshi muri secteur ya Rurenge mu bice bya Kirembwe Ruiko Penemende bakomeje guhungira intambara mu mashyamba kandi ari nta bufasha bari guhabwa n'ishyirahamwe iryo ryo ryose. Mumenye yuko muri secteur opérationnel Sokora ya kabiri Sid Sid itangije intambara nyuma yaho bagwanyi ba Mayimayi bayowe na General William ya Kutumba birukana ingabo za FARDC mu birindiro byazo by'Ikirembwe na Gwiko ku wa gatandatu ushize. Vedaste Ngabo wo kubwijwe rya Amerika ifizi yo mu ntara Kivu ya Majepfo.
Vedaste Ngabo harakenuye mukanya caturja mu Rwanda tubabwira makuru y'impunzi ariko mu nkundire mbanze mpuhure gato aho narinda babwiye yuko ku mwanya wa perezida w'inama nshinga mateka mu Rwanda hongeye gutorwa mu Kabalisa Donatila akomoka mu ishaka rya FPR niko navuze ariko akomoka mu ishaka rya PL mu ntunge mu mburanye mu gihugu cy'u Rwanda. Ubushikiranganje bushinzwe impunzi bwaraye butanguye gutanga inkwi mu ikambi ya Mahama irimo impunzi z'abarundi ni nyuma y'amezi arenga atatu havugwa ubu kene bw'inkwi muri iyo kambi vyatuma impunzi zihura n'ingorane zitandukanye mu gihe bagiye gusenya hanze y'ikambi. Mu vyumva mu nkuru twategura inomenyesha makuru y'ijwi ry'Amerika mu Rwanda Pierre Claver niyo nkuru.
Ikibazo cy'inkwi zo gucana cari kimaze igihe gisa n'icabaye kanane y'abahinga nk'uko impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Mahama zabivuze. Ubwo bukene bw'inkwi bwatuma n'utwo kujya baronse bataronka ico badutekesha abane nabo bagahitamwo kutugurisha iyo bagiye gusenya hanze naho bagahurirayo n'ingorane zitari nke. Uku niko babibwiye ijwi rya Amerika.
Ikibazo cy'inkwi buhoho twaranabyibagiwe gufata inkwi twarazibagiwe kabisa ubu nta nkwi tugifata. Oya
wavanga ukagenda gusenya nyuma y'inkambi ukamererwa nabi ntamererwa nabi naho ukagira ikibazo ukava yumugaye yaba ari nk'umukobwa yagenda agafatwa ku nguvu cyangwa ari umudamu akishwa umva hari urufuruzo mbugo
ukacugira ubwoba bwo kugira iki bwo kugenda nawe abana bakaguma ngaho bakishwa n'inzara na twatundurose ukabona uzo kudutekereza
kuko arashobora kuba afise ikibazo cy'inkwi atoteka agacagurisha bya bigori agacahera abanye yobwirirwa
ameza ngaharaheze tutarosinka nk'abantu bakagenda gutasha iyo mu byakure bakaziduka bagenda bakarije baze bagaragara harije bagenda bagakubitwa bazira ikintu kinkwi ni ugushaka kuntu babaho bagenda guhigisha ubuzima bwo mu nkambi kugira ngo barebe kuntu boramuka
hadutubona neza meza birarahize
kuri uyu wa kabiri ubushikiranganje bujejwe kibazo c'impunzi mu Rwanda bufadikanije n'ishamwe mpuzamakungu gita impunzi ya ser bumvise amarira y'izo mpunzi maze butangiye nkwi muri yo kambi ya Mahama Rwahama Jean Claude umuyobozi ajejwe impunzi muri ubwo bushikiranganje yatubwiye ko batwayeyo inkwi zingana n'amaseteri 2013 n'amajana 5
niko bimeze inkwi twarazibonye ubu twatangiye kuzijyana mu nkambi ya Mahama ariko kuko ari urugendo runini twazibonye mu karere ka Nyamagabe urumva kuzivanayo kuzigeza Mahama n'urugendo rurerure cyane ndetse twibaza ko iza mbere zishobora kuhagera nko mu ijoro ry'uyu munsi ariko birakomeza kuko ibyo birahagije izo twari twifuje zose twarazibonye zizakomeza kujyanwa muri iyo nkambi ari nako bazishyikiriza impunzi igihembe ho tumaze iminsi tuzijyanayo ni igikorwa gikomeje
mu ndwi iheze ijwi rya Amerika ryari ryabajije umushikiranganje ajejwe impunzi ikibazo cahabaye kugira ngo izo nkwi zikene Madame Jeanne d'Arc de Bonheur yari yijeje izo mpunzi ko ikibazo cabo kigiye gukemuka
nibyo koko muri iyi minsi habayeho ikibazo cy'ibicanwa muri iyi nkambi bitewe n'abarwiyemezamirimo bari bahawe amasoko bagize ubushobozi butahagije ariko turimo turabikosora kugira ngo kikemuke
zimwe mu mpunzi z'abarundi zirashimira Leta y'u Rwanda ko iyo mvugo yajanye n'ingiro maze bagahabwa inkwi naho n'ubu bavuga ko izo nkwi zikiri nke ku munsi wa mbere naho igikorwa nk'ico cyari cyakozwe mu ikambi ya Gihembe irimo impunzi z'abakongomani naho nyene hari haheze igihe badahabwa inkwi ikambi y'impunzi ya Mahama irimo abarundi hafi 558 ni mu gihe ikambi ya Gihembe irimo abakongomani barenga gato 13 Pierre Claver Niyonkuru i Kigali ku bwijwi rya Amerika
Pierre Claver Niyonkuru i Kigali urakenuye mbwire rero mwumvise impunzi z'abarundi mu ikambi ya Mahama zatezuriwe mu kuronswa udukwi utwo dukwi turiko turabera ikibazo impunzi z'abarundi zahungiye induta muri Tanzania mutigute baje kurondera inkwi mu makambi gucyo ababa mu micungararo ya nduta bakabagiriza ko bariko barabiba mu mashamba yabo muvyumva mu nkuru menyesha makuru ijwi rya Amerika induta muri Tanzania James Jovin
Uchusanga bategeye mu mashamba yabo n'imiheto
Umwe mu batanze ikiganiro ku ijwi rya Amerika yemeza yuko batemerewe gusohoka inkambi ariko ubuzima babayemwo nibwo butuma basohoka inkambi naho bahura n'abagizi ba nabi cyibura igipolisi aho ufashwa kubitwa bimwe birenze bakajya gufungwa cyibure bakicwa abaronse umugisha nabo bagatungwa n'amaguru
kagenda rero nyuma rero mu kiciciro kurondera nyene ubuzima nyene kurondera gahera ko kugira ngo utse usume utwishoboye kujya ariko mugere rero ugiye urumva ubwiye nyuma y'amate igiko murashobora guhura n'umujambazi akakugirira nabi udahuye n'umujambazi naho nyene ugahura n'umupolisi igatuma naho nyene uca wiruka nyene mu mashamba agufashe nawe nyene bakagukubita bakagutwara nyene nyamisivya abagutwaye kugupfunga niyo rero bawavuye nyene nkafi ni kambere ugashikino rero mu bicici naho ne sanga naho nyene ubonye umupolisi nyene uguma wiruka naho nyene ugakora atamutima ofise uri hamwe kimwe gusa udakora nyene nk'umutajiri ngo abe yarakurihiye nko kuri migresheni nawe nyine usanga uri gukora nyene wiruka nyene umutima utari hamwe wabona rero twe duhare rero turose ugashima uhoraho naye handi hoho ntateko na rimwe rihari rikurekurira kuja inyuma y'ikambi
muri izo mpunzi nyene zasanzwe inyuma y'inkambi harimwo n'umwana w'imyaka 12 mu kiganiro yahawe igi Amerika yavuze yuko we ari imfuvyi kandi gufatwa nabi n'uwari mutunze kubura ibikoresho byo kwishure bimwe mu bibazo byatumye asohoka inkambi kujya gushaka amafaranga kugira akemure ibibazo bimubangamiye
uwanzanye ari mu nkambi nyene yaranzanye ari umva acatanwa kumfata nabi nk'uko nyine umwana nyene itivye ari ku ntamera yaramfashe n'abafata nyene ucyana nyene batuye nyene injya batupokeza nta kwezi zikumaza nayingeze mu munani mpuzu nambara yarimwe gusa sinahindura n'urupira bampokeje sinokubaho kanamyishure ngo ndinci ani numvise abantu zatatu no nyene kwa mukiji bakakora bakabaha amahera naje atireka ngende ndabe ko nuronka y'impunzi aje mbandanye ishure kwigaho na hanika atari uwo mwaka wonyena nyene uheto nyene ntika banye n'ubukene yavye nyene atari impunzi gusa n'inzara nyene birimwe nyene ibintu by'inzara byo tumanye napfuye mu nkambi
ikindi baremeza yuko batabanye neza n'abaha aha ahubwo bameze nk'abari mu ntambara kubera iyo bagiye gushenya benshi bakubitwa abatagize umugisha nabo bakicwa bagirizwa ubusuma bw'ibiribwa mu matongo y'abaturanye n'inkambi
urabona ko dushenya mu mashamba yabaha ucusanga rero bategeye mu mashamba yabo n'imiheto ni benshi nyene ni benshi bapuye baziriki baziri nkwi ngo bagenda gushenya ati baza bariba imirima yabandi abo rero akabara bafise ingeso nyene yabo kindi nyene ndovuga nyene nukubera nyene baduhereza indira zitakwiye nyene zidutungira umuryango w'uwacu
mu bitigira bitangwa n'igipolisi muri komine Kibondo muri mwaka wa 2018 amaze kwicwa abarundi indwi hamwe n'abatanzania batanu abo mitumba yabo yasanzwe mu mashamba batazi wabishe abafunzwe mu gasho bagera 78 benshi bazira kujya gushenya amatongo ya Tanzania no gusohoka inkambi kujya gucingero kandi bitemerewe n'amategeko kivuga yuko impunzi zijeje gutanga makuru y'abagizi banabi kugira babashe gucungira umutekano mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini iji ya Amerika
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ukaba usongwa n'ingwara ya gute twakwemereye ko tuzakubwira uko ifata nuko woyirinda mu mpera za kino kiganiro ariko imbere yuko tubigaruka ko tumanze gato tunyarukire naho mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi neza na neza mu ntara ya Kayanza tubabwira iby'umwigeme asa nk'uwakoze ica abandi batahora bakora mu kutangura gukora umwuga wo kubaza n'imboneka rimwe kuko uyo mwuga uwundi ukorwa n'abagabo mu gihugu cy'u Burundi Fidelite ishatse yarishikiye kuri abo mwigeme barayaga
Chewe nkisaro ndayishoboye saramanje ndayishoboye gitanda ndayishoboye je kabisa je kuganje ndumva ko nshoboye
uyu ni ndayikeza consolata umwigeme w'imyaka 23 avuka igwi ntare muri zone murimo komine Kayanza mu ntara ya Kayanza amazi imyaka 7 akora umwuga wo kubaza mu kigo cyigisha imyuga kiri mu gisagara cha Kayanza uyu mwigeme nahavuga ko ashoboye icyo cyumviro cyo gukora umwuga wo kubaza mu ntango cy'amateye madidane
ibyo amashuri mbonye binani acha haba umuntu acambarira ati genda wige kubaza urabona ko kubaza tabigeme benshi babikurikirana byo kugira akamaro nanje nkiyumvira ukungene nota kwiga kubaza ndi umukobwa nkumva umenga nta gaciro byompa kwirikwana n'abafundi uri umufundi kazi urumwe naragiye jewe kweri nubwo ngiye ntabyo nzoshobora kubaza mbona umenga bibereye abagabo kandi bibereye abantu bafise ingufu ariko uwo muntu abari radi shiramo kwizera byose uvuga ati birashoboka
ku rubuga ari wenyine ariko ku ntebe y'ishure iri kumwe n'abandi bigeme amakuru dukora mu bigisha umwuga muri ico kigo amesha ko kuva mu 2006 gushika mu 2008 hari n'abandi bigeme bavyigishijwe nyigisho baronswa z'amara mezi 9 sanga yumva Sylvestre
promotion ya mbere ngitangura barakobwa bane ku bahungu 16 ama promotion ya kabiri baciye haza ho 6 ku bahungu 14 a promotion ya gatatu rero hoho babaye bakobwa indwi bahungu 13
kuvyiga ni kimwe kubikora ni kindi muri abakobwa bose bavyize utunzwe no kubaza ndayekeza consolata wenyene
bisanzwe twebwe twabyize turi batanu mugabo mwabo batanu arahejeje barabiheba hasigara umwe nene n'ubundi yabihebye burundi hasigaye ndumwe ari barose certificate basha barabihebye yebye ngabiyumviriye cyo bitera ibyo kuzakwirirwa hagati mu bafundi
nantege biguca wewe ko nawe umusungu uzogusanga waheze
oya je ntabyo no eba kubera naje nyene numva ndabishaka ndashima imana yampaye ungabire yo kuvuga ati jewe sindabibagenzanje kuba barabihebye nanje ngo ndabihera
hagataho abasangiye umwuga barenga 25 bakorana muri ico kigo ngo twavuganye hari abanezerwa nuko bafite umwigema baza abandi nabo bakamucira imizi kuzimu
2015 je niho natangira
ubwo ko wacyi imyaka itatu wajushanga consulat
eh uca naje ndamusanga
we ne wamenyereye kubona bakobwa babaza
jewe anabye nari menyereye nababonye ngezwa aha nasanze ari neza no ya nyene mwuga nyine ufuza gukora abantu bose
ku bantu babigeme mwuga ofisi igihugira biraba ko no kuvuga nkuba afisi imbanye ntiyoja nkari ya kumashini cyangwa afisi imbanye ntiyo kwicara ngaha ngo nk'ibintu atobora ngo atobora cyangwa ibintu byo gufata nk'uruketo urukero ngo akebe ntiyo kunda kumva yuko imbanye iki mutangira
ne kubaho ko bwiki
ni umenga ukora yindi myuga
siko ndabibona cyakazi simuntu hera kize ndize no kwiyo kabandanye naho yorongogwa karunka umugabo bakabyumvikana nkuko umugabo n'umugore amashuri mwe ko mukamu ikora mwese ama uruko bukagenda ndeze nabunyiri birashoboka
nabi uko consolata ntaronko bavyumva kumwe
umuntu yaseje ntawe ndaronka ndacarindiri ahubwo beshi nabaza baza bavuga ati wewe uwo gushaka uwo mwugarira inzu kazana nk'ibyo mu nzu nyene bigenewe nk'ibyo nyene by'ububati saramanje acavuga ati je nta mutaye ndaronka gukora nk'ibyo bagaca bagenda cyangwa bisanzwe mbabona ko bashaka kumpenda nta rukundo ruba rurimo kujya kuheri nk'umuhungu yagukunda niyorinda kuza agusaba urukundo akacha gushikiza kwivyo
uwo mwuga wo kubaza kubigeme ujusanga iyindi y'ukugendesha imiduga no kubaka amazu nayo nyene aho yitirirwa abagabo ariko ubu isigaye bonekezamwo abigeme n'abakenyezi mu gisagara ca Kayanza Fidelite ishatse ico gya Amerika
Fidelite ishatse arakenuye nkuriwe mushaka gusubira kuyumva kuri we zitatu akaburungu radio atrove wa akaburungu com uja ahanditse ikiganiro iwanyu mu ntara mukanya ikiganiro camagara y'abantu no musi mu mwanya w'ikiganiro tubabwira ingene mubungabunga amagara yanyu n'ayabanyu turagaruka ku ngwara ya gut iyo ngwara ibangamira ingingo z'umubiri rimwe na rimwe igahitana uwo yasonze umuhinga yanonosoye kuvura ibijanye n'indwara zibangamira ingingo z'umubiri Angelique Niyokuri mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Diane Ndonse ibujumbura yavuze ingene umuntu ashobora kwirinda iyo ngwara n'ukwifata reka tubaha kanya baduge kwijambo
Muganga Angelique Niyokindi yanonose ibijanye no kuvura indwara zifatira mu ngingo atangura sigura ibimenyetso by'iyo ndwara ya gute
ihera mu inorikuru irinorikuri ingingo ya mbere ikavyimba igashuha ikababara hamwe umuntu adashobora kuba yokoresha iyo ngingo mbese niyo akoze ko canke naho ko baragahuza gatoya akamukoze kakababara cyane iza bukwi na bukwi hama ikakunda gufata umuntu w'umugabo mugabo n'abagore barafata
mugihe umuntu adashirutse umwete wo kwivuza hakiri kare ishobora kumusinzikaza kugeza imugira ikimuga mbere hakaba n'abahakura urupfu nkuko muganga abandanya bisigura
habizo ngingo z'intoki habizeho kumano hamwe twavuga mu nkokora canke mu mavi bikavyimba gose bimaze kuvyimba urumva umuntu acara gumaza araja muri crise cyane gose kandi kenshi kandi utwo tubuye nyene tuba turiyo turashobora no kuca tuza turajya ingingo mvutse ngo twariye mu ngingo rero no kuvuga ko tuca tujya amagufa aha impera n'impera z'amagufa afatanije iyo ngingo zikajya n'utundi tuntu turi hagati tugize ingingo rero ico gihingingo ntibigikora icitegerezwa kuko mu bisanzwe mu ngingo mu ikonyero igufasha gukonya no kugorora intoki ugasanga zarakonye zagumyeyo cyangwa ugasanga amavi nayo ntibigikunda ko akonya kuguma kugoroye nyene ibandanije itavugwa utwo tubuye tukaja mu bwonko hanyuma rero tugiye mu bwonko niho umuntu aca aremba akabona gupfa
Muganga abandanya avuga ko bivanye nuko imibiri y'abantu yubatswe harababa bashobora gufatwa niyo ngwara inkabuzo zikaba nyinshi nk'inyama zirimo ibinure byinshi imboga z'amashu ibinyobwa byambiye nk'ifanta yo mu bwoko bwa Coca-Cola ariko kandi hakaba n'imiti mwimwe nkuko muganga Angelique abandanya avuga
hariho n'imiti ishobora kubizana na cyane cyane imiti bakunda gukoresha mu ngwara ya hypertension ivuduka y'umurindi w'amaraso iyo bita madiuretic nayo narabiduza rero iyo byadugirwe n'ivyo hoho biba byoroshe kuko dusha duhagarika iyo miti
nubwo bikunze kuvugwa cyane ku ingwara ya gute igwara abagabo gusa uyu muganga avuga kwifata n'abakenyezi nubwo bari kugitigira igike ugereranije n'abagabo mbere n'abana bakiri bato bashobora kuyigwara muganga sigura ko baba barayivukanye.
Uwo mwana acatangura kugira ububabare ko muri zangingo akiri muto akaguma yivuza akaguma yivuza rero yari karivuza barashobora gusanga biduze nivyo se nakubwiye ngene bayipima barapima hari ivyo bapima mu maraso bakaraba ko biduze cyo bita acidic iyo biduze rero haraho rero kuri uwo mwana bica byama biduze bakagerageza kumuha imiti urumva ko bamuha imiti nuko bica bitevya ko zangwara zivyuririza ibiza mugabo kwa yitangura akiri muto niko biheza bigashika n'ingoga
abatarafatwa n'ingwara ya gute muganga Angelique niyo kindi avuga ko bashobora kuyirinda cyo kimwe n'abamaze kwigwara kugira ntibasinzikaze nubwo baba bari ku miti
akagerageza umubiri wiwe akaguma wunonora kugira ngo ingingo zigume zikora akirinda kugira ibiro byinshi birenze akirinda ko umubiri wiwe utacukora n'umaze kuyigwara niko kuko barababwira yuko bagerageza bakaguma binonora imitsi bakagerageza ko biha umwanya ukwiye nk'ubu bishobotse ko nk'iminsi yose naho yo kwihata iminota 30 yo kunonora imitsi nka kujya afata iminota 30 yo kwiyoga canke yo gufungura n'uwo mubira akamenya ko kuwufungurira neza ari ukuwunonora muri ico gihe rero araheza iyo gute gatekana naho yoba yigwaye utarayigwara ntiyigeriza ivyo biyitera ko twobihereka canke tukabigabanya vyanse ko tubireka mugabe bishobotse twobihagarika
igihe umuntu abandanije yifata neza akanivuza muganga avuga ko ashobora kumara imyaka 10 atumvise umusonga wayo abandanya avuga kandi ko nubwo atabitigiri afise by'abayigwaye ari benshi mu gihugu cy'u Burundi arabiye kubaza kumwivuza ko Ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Arakoze Diane Ndonse kuri ico kiganiro camagara y'abantu yaduteguriye kuvyerekeye ingwara ya gut na muganga Angelique Nyokindi bari kumwe. Nuko rero mu kanya turava duhana gahindukira ni mu minota 2 n'amasogonda makenya. Ariko imbere yuko dusezerana muhinga bw'ivyuma Innocent Kimenyi ngo aradufitiye akaririmba. Reka rero ndabareke mwandanye mugihegwa na Karuno karirimbo nipe nguvu ka Kidumu. Kidumu ubundi zina giwe ni Jean-Pierre Nimbona ariko aramutazira Kidumu niko kazina kiwe ko kuririmba karirimbo nipe nguvu mu rurimi rw'ikirundi canke rw'ikinyarwanda bariko arasaba Imana ngo imuhe nguvu imihe kwihangana muri ivyo byinshi bariko aracamwo. Tubareke mubandanye mugihegwa na kano karirimba ariko imbere yuko tubaha agahindukira ndabatumire mu biganiro biri imbere muri vyo harimo muri isanga ya saa 10 igice cya 12 tubaza kuba tubafitiye amakuru agezweho mu karere igice cya 1 naho ni minota 30 amakuru agezweho ku isi ariko cane cane turaza kwibanda kuri Afrika muranirwe cane gose na Lidiane nahaze muhinga bw'ivyuma Innocent Kimenyi yegeranije amajwi na ingenieur bafatikanije twemi tubifurize umunsi mwiza mubanye no muvyanye.
Belezako, tu kipika magoti papa, tu samé, amizet. neza ko tukibonye nyikevu bagatupe amani tukombeleza ko tukipika magoti papa tusame dhambi zetu tukombeleza ko tukibonye nyikevu Baba to be your money, be your money and you. Dear Sababu, just as I get down, give me. Just as I get down, what if I never got back? Won't you do for what?